mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nina hazwi ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya kuri no wa kane no kwa gatanu Sentare nkuru y'Ipari mu Faransa izokumviriza urubanza perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza aregwamwo umushingwa manza w'umubirigi Bernard Mangin hamwe n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi.
Ibyo byose biri mu rukurikirane rwo kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Bariko barasamaza, bariko bagerageza kujuragiza, bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba.
Uyu ni Maître Armel Niyongere, numwe mu bazokunganira Maître Manga na Gakunzi muri urwo rubanza baregwamo na Leta y'u Burundi. Turabigaruka ko mu ntango za kino kiganiro mube hafi ya maradio yanyu ku Idonido. Akombaze ndabwire make ku mukuru w'igihugu cha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yaciriye hagati urugendo yarimo mu mahanga ahitamo gutahuka guhangana n'imyerekano mu gihugu ciwe yadutse inyuma y'iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro igipolisi carakoresheje inguvu zirengeye urugero mu ndwi heze muravyibuka mu gutesha iyo myerekano ku biciro vy'igitoro vyadugijwe ku bice 150% ku ijana. Perezida Emmerson Mnangagwa rugendo yaciriye hagati yari kurugira mu bihugu bitanu ahereye ejo kuwa mbere inyuma yo kugendera Uburusiya, Belarus, Kazakhstan na Azerbaijan. Yari kururangiriza mu nama mpuzamakungu ku butunzi izobera Davos mu Buswisi. Hambavu y'ivyo, ejo kuwa mbere polisi ya Zimbabwe yarahagaritse umukuru wa sendika y'abadandaza Aiwe Jafet Moyo aho yari kwagerageza kuva mu gihugu. We hamwe n'uyundi mukuru w'abagize imyerekano ariwe Pasteur Evan Mawariwe bagirizwa ivyaha byo kubangamira ubutegetsi. Abandi 600 bagirizwa ivyaha byo konona ibintu muri iyo myerekano nabo barahagaritswe bari mu minwe ya polisi muri kano kanya. Turiko tubabwira ino nkuru. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir aratangura urugendo muri Qatar muri yindwi n'urugendo rwe rwa mbere azobagize mahanga kuva hatangwa imyerekano imusaba kwegura. Bashir bitegekanije ko kuri uno wa kabiri ashika muri Qatar kandi akabonana na Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ejo kwa gatatu mu bonano no gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo nk'uko bitangazwa n'iterokanizo ry'amakuru ya leta Qatar Radio KNA ejo kwa mbere. Bashir yaragerageje gutesha agaciro iyo myerekano havuga ko ari abanyamahanga bayiri inyuma muri bukako yatanguye inyuma yaho leta idugirije igiciro cy'umukate bamusaba gutanga imihoho kuko babona umenga bariko bararenganwa. Leta yemeza ko abantu 24 bamaze kwisigamwa ubuzima mu gihe onyuyo ivuga ko ico gitirigiri kirenga kure cyane. Abantu barenga 108 barahagaritswe barimwo amenyesha makuru indongozi matavuga rumwe n'ubutegetsi abari muri imyerekano hamwe n'abaharanira inyungu za politiki. Abatalibani wo muri Afghanistan baruguriye kindi igice cy'ibiganiro ejo kwa mbere muri Qatar hamwe na Leta z'Ubumwe za Amerika nk'uko bishikizwa n'uwo muhari. Umuvugizi w'abatalibani Zabil Bular Mujahidi yavuze ko ivyo biganiro vy'imisi ibiri biriko bera i Doha bibandanya no kuri wa kabiri. Kaliza Zalmay intumwa idasanzwe ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu biganiro vya politike bihuza Abanyafghanistan ni warongoye intumwa za Amerika. Uyo mubonano wo kwa mbere wari kubera muri Pakistani aho Khalizad yari amaze imisi imbere yo kuja muri Qatar. Hari amakuru avuga ko abategetsi ba Talibani banse kuja Islamabad kiretse Amerika yemeye ko baganira ku mugambi wo gukura muri Afghanistan abasirikare mva makungu barongowe na Amerika. Ibiganiro hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'abatalibani bibaye mu gihe umushikiranganji wa mbere wa Pakistan ariho yaragishika i Doha muri Qatar mu mibonano n'abategetsi baho. Amakuru ava mu badiplomate bo ngaho Qatar yabwije ujya Amerika ko Khan asa n'uwagiye kubonana n'abategetsi ba Taliban abahamagarira gukora utwigoro mu gufasha kurondera umuti wa politiki mu ntambara ya Afghanistan. radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi kandi no kuri Facebook ariyo VOA radio yacu Ipari mu Bufaransa muratwumva tankomanzi kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika ari ho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze ku munsi wa kane no kwa gatanu w'inondwi sentare y'Ipari mu Bufaransa izokumviriza urubanza ruregwamwo umushingwa manza w'umubirigi ariwe Bernard Manga hamwe n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza bagirizwa ububeshi no gushikuza mu makuru avugwa ku bwicanyi bwa bwarabereye mu ntara ya Karusi mu Burundi ayo makuru yaciye kuri televiziyo mu Bufaransa yitwa France 3 mu mwaka wa 2016 umwe mu bunganira abagabo babiri yabwije ujya Amerika ahari Kigali mu Rwanda ko leta y'u Burundi ishaka gutesha agaciro Maître Bernard aburanira abagirizwa bamwe mu nzego z'u Burundi bagiriza ubwicanyi bw'agahomera bunwa ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu I Kigali Pierre Claver ni nkuru
Inkuru Maître Bernard Menge na David Gakunzi bagirizwamo ni yerekeye ireresi yashiye kuri televiziyo France 3 itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 yavuga ko mu ntara ya Karusi ugwaruka gwimbonera kure wegamye mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wabagwari ko gwica abantu yoreresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemo Maître Bernard Menge na David Gakunzi bahawe ijambo niyo televiziyo bemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye abo bagabo baseguye ko abishwe barabatavuga rumwe n'ubutegetsi inyuma y'amatohoza hanitse vyabonetse ko ururimi abantu bari muri yoreresi bavuga atari kirundi ahubwo ari gihausa kivugwa mu bice by'uburengero bwa Afrika mu bihugu vya Niger na Nigeria kandi ko ayo masana mu atarayo mu Burundi aho niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafatiye mu kwitwarira abo bagabo babiri perezida Petero Nkurunziza abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihe urwo rubanza ruzokumvirizwa komisi ya kane no kuwa gatanu muri yendwi I Paris mu Bufaransa umwe mu bazokunganira Menge na Gakunzi avuga ko ari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege Maître Menge kuko ari mu bashingwamanza bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ivyo navyo ni ibirego vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikekwa gukogwa n'inzego za leta Mu kiganiro cihariye Maître Armène Yongere yahagejwe ijya Amerika avuga ko we na bagenzi we muri sentare I Paris bazoboneraho akajyo ko gusubira kuvuga amabi akogwa mu Burundi.
Ibyo byose biri muri kurikirana ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokegwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushinga wa manza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba ariko twebwe dusanzwe dukorana n'ujya mushinga wa manza w'umubirigi Bernard Menge ugambi tuzoja kumushigikira I Paris mu Faransa kugira twerekane neza yuko ivyo bariko baravuga vyabereye Karusi canke bibaza ko bariko baragiriza ujya mushinga wa manza ariko afashe imiryango inzira karengane yuko ari kugira bamubuze umwuga ariko arakora twongere twereke iyo sentare amabi akogwa mu Burundi ubwicanyi bukogwa mu Burundi
Maître Niongere avuga ko bitazobaca intege mu rugamba batanguye rwo gutwara ibirego ilahe muri CPI
ahubwo twebwe biko biduha ingufu kuko biko biduha umwanya kugira dushobore kwereka amakungu ingene ibyaha by'u Burundi bikogwa kandi bikogwa vyigishijwe n'inzego zitwara Burundi. Nibaza ko akajyo keza kugira bashingisha urubanza mu bihugu hari ubutungane, kuko bezobona neza yuko ubwicanyi bikora mu Burundi bwategerezwa gukurikiranwa cyane n'amafungu. Hari naho batazi uri kubera mu Burundi, tuzobibereka tuko turabitegura byose.
Naho biri uko Maitre Niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atariyo mu Burundi.
Irya reresi berekanye sireresi yabaye yafatiwe mu Karusi, niresi yabaye mu bindi bihugu, niresi yari kirigishinzwa ko imbonerakure kugira baje kwica abantu bisunze ibyo babonye.
Namubajije ko bitazohava bigaragaza ko n'ivyemezo batanze muri CPI atari by'ukuri.
Oye, ibyo nibaza yuko utunganya kugira bushobore kwemera kugira amatohoza mu vya mu bintu bafise dosiye bafise baba bafise ivyerekana neza yuko icaha cyakozwe. Kuko yaba ibyo twatanze atari byo, nibaza ko se ntare muzabakunga mpara vya irimo abacamanza bashikiza amanza bakomeye bafise uburambe mu kazi batoshobora gukorera ku bintu bitagira aho bifatiye. Ikindi naco nuko murazi ko hari n'umugwi w'amatohoza wa ONI umaze kwerekana amaraporo atari make kwerekana yuko ivyaha bikorwa mu Burundi ari ivyaha vy'agahomera buno. Urumva se senare muzabakunga yonyene hari ibindi byose bisunga kugira bashobore kwerekana neza yuko ivyaha bikorwa kugwa mu Burundi ari ivyaha bikurikiranwa n'amasentare muzamakungu n'amasentare muzamakungu mana vyaha.
N'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene baritwariwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza abagiriza ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo. Leta y'u Burundi yagiriza abo bagabo kandi ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. N'uwo Maitre Armel Niyongere umwe mu babunganira ntarabwagiza n'ubutegetsi bw'igihugu ciwe. Yamarabo nabo bavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bubahora kuvugisha ukuri no kudomora urutoki ku vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Baramaze gushikana mbere ibirego birenga 1,600 muri sentare muzamakungu mpana vyaha CPI. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muramenyere uko nkano mango ca tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini hamwe n'abandi bakurikiranira hagufi ivyukwemera batanganya igico z'ijambo ry'Imana bacishije ku mbuga ngurukana bumenyi bakwiye kugira aho babarizwa mu masengero asanzwe azwi n'amategeko y'igihugu bivugwa na bimwe na bamwe mu ndongo z'amasengero basaba kugira abarongoye boye gutwarwa nyabuhururi. Ni muri kino gice ca kabiri ku janye ndikoreshwa gimbuga ngurukana bumenyi kige kuremesherezwa ibujumbura na mugenzi wacu Diane Ndonse nubu atangura twibutsa abatumire bari basangiye kiyago ca mbere nabo bagiye kubandanya basangira ca kabiri.
Turi kumwe na Patiri Diodone Nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura. Turabaramukije.
Bwakeye namwiriwe.
Turi kumwe kandi na Holland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere. Namwebwe turabaramukije.
Mwaramutse Diane, mwaramutse nabo turi kumwe ngaha.
Twakire n'umuvugwa butumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center. Namwebwe turabaramukije.
Yego ndabaramukije.
Jimmy, mwebwe musanzwe mukoresha izo mbuga cyane biga icyo kiganiro mutanga 7 minutes dans la parole ariko bavuga hanini ko ari kubanza kwiga umuntu akigishwa mwebwe biri mu byo mwigiye
si bintu jena shotse nzania dukiza canke umuntu ari ngaho mibarabara oya narafashe umwanya wo kwiga narize institute plus de 2 ans arundi mwaka nize ango naragize nk'imyaka 3 n'igijambo ry'Imana non seulement nivyo nkora ndafise abarongozi ndafise umwongere abikurikirana abazivyo ndimwo yumviriza ivyo ntanga akagusovira ashaka kukubwira ati ahantu uragaba akakantu uri kuravuga sivyo kumburugiye mu maherezi canke kumbure ahantu ni mukuri gumaho marerezo muno munsi rero ikigoye nuko biraguye ingene uhagarika umuntu ari wese yadukiza atanga information sinibaze uko no munsi umuntu wese anose information kino chamberagira abanza kuja kwiga ubuzima bwo wayitanze andika ugiye kuraba ibice by'abantu bagira ibintu nk'ivyo usanga ari bo baki kuko ama information ahari ni menshi arasirikira kandi harabane exactement ariko aratanga ibintu necessaire bitari vyo biriko birica biriko birasambura ni nkuko usanga amakuru atandukanye n'ashobora gutanga si gusa mu butumwa ashobora kuba ari mu baririmbye ashobora kuba ari mu banditsi ni kuvuga birahantu hose
reka twumve icyo Patri Dieudonné avuga ku muravuze ko bigoye ko kubuza abantu ko bagira ibyo bashira ku mbuga mbega ababisoma mubabwiye iki uno musiga Patri
cyo bwa mbere no banza kubwira abakirisu nk'abakisoba gatolika bubu iwacu nuko tubasaba kubisha mu bwitonzi bwinshi kandi naho mugenza njye avuze ati biragoye kumenya ninde yabyanisha nk'ikwibaza bavyanditse iwacu ico kintu kirahambaye cyane inyigisho ivahe ivuye hehe abakisi burafise uburenganzira bwo gusabikanya ukwemera kwabo mugabo ko umuntu ahaguruka gatanga inyigisha kigisha hariho ibibanza n'ibiringo byateguwe umuntu higishirizamo kandi ngaho no kuhitondera kandi kuko
muri ivyo kumbuga ngurukana bumenyi birimo canke oja kumbuga ngurukana bumenyi bafise ikibanza
no kuvuga ugomba gutangura ngo utange nk'inyigisho nk'izi zivuga wigisha ibintu bikwirikirana ico gihe uvyiza nuko woronka uburenganzira bwo kubikora canke bigaca nk'ubu mvuge mu byumvikana turafise page Facebook ya Diocese Nkuru ya Bujumbura ugomba kwigisha iyo nyigisha igazanana muri page Facebook ya Diocese ico gihe ufise couverture byumvirijwe byemewe canke vye wabisabwe baguhaye ijambo twumvirize naka ukabihabwa n'ubu bifite uburenganzira ico gihe bakirisha bavyumviriza no mutima munda kuko bavuga bati reka twumvirize Jimmy ica dushikiriza reka twumvize umukiriso mukinindo mukinama wahehe avuge akigisha mugaba ciye muri ya wa muhora uzwi l'authenticité du message bizana nyehe ninde ya muhaye ubwo burenganzira ibyo birafasha ikindi kintu mbona gihambaye bakirisha tubabwira bo kwitondera Jimmy yavuze ngo arafise ishengero yegukira arafise nabakuru mugabo umundi muntu ahagurutse agatanga inyigisho kandi abantu bakaje inyuma inyigisho ziri twovuga iyi neglise virtuelle si mvuga mu kirundi namwe twumva ko ni ishengero
ritafise
ikibanza ahantu none nukwitonda biramaze kuboneka nga no muri kiriziya gatolika nyene yuko kubera gukurikirana ari papa arabandi bantu izindi nyigisho zica mu vyuma ari ukwegera cyane gusoma no gutegera ivyandiko gira umuntu bimukomereza kwemera umuntu aje gusanga yamadutse kuyishengero runaka agasigara ari mu kirere une église virtuelle une fois même il désincarné il dafisa hantu muntaba mu gihe eklesia iryo jambo mu kigere kirisigura abantu bahamagawe bagahurira hamwe basangiye ukwemera bagasangira urugendo none ibivyuma ntibidukure mu masengero yacu ngo rusange dufise ukwemera ko ku telefone no kuyitandira cyane
ariko hari abavuga yuko bafise ababafasha nabo bahuriye kuri izo mbuga nyene
nkabo gufashanya turabikora natwe bwe nk'ubu mukirisu gatolika ari ntumbazi ari ku isi akubonyeje kuri Facebook ndi patiri biraboneka ingene nambaye arashobora kunyandikira kambaza kansiguza tukayaga sindamuzi ntanzi mugabo yanyizigiye kubera yibaza ku ibyo abona ari byo tuvuge gucyo hanyuma rero tukayaga birakomera bigatera imbere mugabo igisabwa byiza uwo muntu ndateba nkamubwira nti genda urondera umuntu na kapati mwegeranye muvugane ibidukoze birafise ikibanza cavyo mugabo urakeneye guhura n'umuntu ya communication y'ukuri
eko abarundi benshi buye basikaye bakoresha réseau bakoresha cyane WhatsApp kandi haracako ubutumwa bwinshi muti rero bareke kubwumviriza mu gihe batumvise isengero buje buvamo kuruta ko buva ku muntu buve ku isengero
yego je mu Burundi ruhande niko no vuga sinzi
jewe kuri iki kintu vuze ndiko ndahuza cyane nico patera iko aravuga biragoye uno musengerageje kubiraho biragoye kubuza umuntu kumviriza ikintu kuko ubunyene naho yoba ari umuntu dufate wo mu ishengero sengeramwo ntushobora kumucunga ama information asirikirana menshi mugaye iki kintu patere ko ravuga kirakomeye fiabilite iyo information uri kurumva kuko abantu kanaka barashaka gutanga ama information canka ama audio mugabo uyo muntu ninde abarizwa he kuko kimwe mu bintu ariko aravuga no munsi usanga bibi canke biteye ubwoba nuko usanga exactement hari abakristo canka abantu bakubwira bari virtuel atanahamwe barizwa atanahamwe umusanga mugako akwereka ati ndiko ndabwira abantu benshi ndiko ndafasha abantu benshi mugabo abantu nibazi wewe uri hehe ubarizwahe ni nkuko ndashaka kubwira nti ndi responsable ya message ntanga hagize ikibazo cyari cyo cyose nsengera handi mu kinindo avenue du large numero ndi musi burongozi bw'umwongere pasteur Dieu Donné Nahimana ni kuvuga ngo bategereza kumenya uyo muntu ninde abarizwahe kugira ngo nikine cyari cyo cyose yo bari ko arigisha kitari cyo bavuga ati ari ibi nayo koravuga bitari byo ni mugende murabuye umuntu mugabo ntushoke gusaba kiri ama information ngo nuko yaciye kuri WhatsApp ngo nuko gyari jambo y'Imana mugabo ntuzi uyo muntu wari we ntuzabarizwa ntuzi ivyo ariko aravuga mbega ninda ashobora kumukosora igihe ivyo nayo koravuga yahuvye kuko vyo shobora gushika nico rero numva umengo ndiko ndagerageza nanje garuka
kwa nyumuntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Patrice twamukiriyemo
ndiko arimena nari nagombye gutanga nk'akarorero. Umunsi umwe hariho umugabo n'umugore bariko bararaba ku television baraba umupira bagira ante birajyoha hanyuma haragera kuja mu misa umugabo abwira umugore ati nono reka ntavyo kuja mu misa reka tuyirabe kuri television urayibona imisa kuri television
iraryoshe
cyane kuri radio nono yari television kubera aramukura umupira se biraryoshe tere hara kuri iki misa turayirabe imisa umugore yari umukiso naramukunze cyane yacavuga ati okay nta ngorane reka turabe imisa kuri television mugabo uraze ko aca kwikira emission cuisine naye duca tuyiraba sinteka okay Nonke reka rero tugira ukwemera kuri televiziyo tuzogira tuzofungura no kuri televiziyo nyene no kuvuga rero ubuhinga ni bwiza burafasha mugabo tubuhi kibanza cabwo cyane cyane muri ekleziya hari cyo kintu bita ubukuru n'ubushobozi bwo kwigisha iwacu ni kintu kiri sacré turacubahiriza inyigisho nize mugabo twumve uyitanze navuge ko ni patri na kashikirije abakiriso muri cadre y'inini umukiriso nawe niyigishe mugabo ace muno yizinzira zizwi twumve ko yayigishirije mu paroisse runaka iyo nyigisho yitangiye hanaka inyigisho yagiye muri sedicome wacu tukamuha mikro tukamwinjiza mu kiganiro akigisha ico giye umuntu wese ashaka kuvyumviza kuri WhatsApp akavuga ati inyigisho yatanzwe nanaka yatangiwe hanaka irashora gukwira hose kuko irafise uwayihaye uruhusha rwo gusohoka ico giye imitima y'abantu ntituyiretse ngo hitanwe n'imiyaga yose igihita nibiri muri formation guha bakirisa muri bino bihe
ego nari navuze ntimbe ikijanye nuko mu gukorana n'abantu babahinga muri ivyo we cyane nubwo nka ikeje katoliki isanzwe ifise nabo ngira ngo abahinga ba ariko uwabayigenga akavuga ati ngiye muri iki kinyamakuru nk'iki caba Roland akavuga ati ngiye muri jimbere uwo nta kibanza yashobora kuronka mwebwe mu byakira gutega Roland
oya nibaza yuko nkuko bariko barivuga abantu bose uwumva utanguye kuvuga ifa ko na uca wiha n'uburyo bwo kugira ngo ushobore gushikira abo bantu ifa ko yagize katoliki igira abantu babizi ifa yuko amashengera agira abantu babizi nta kamara ko kwa maturuca kurondera abamenyesha ama kumva nka twebwe kino kinyamakuru jimbere tutanga mu mashure tube turabugwaruka baba abakatolika cyangwa abapolitiki cyangwa abandi bantu bose bitwe turabugwaruka urumva usanga mari nyito ya ndamba bakorera ko
kamwe akantu kinyigisho ka Noeli mu kanshiriramo
kashura kuja mu mashure katajanye nuko oya katajanye nukwemera ndiko ako ni kutube ntidukora ku bintu by'amashengero na politike aho izo nazo tuvuga kuko ni ibintu biteri kibazo tuduvuga ibintu bijanye abantu bose hariho amashure hari umwana yakuze ibitangaza hari umwana yamenye hari kibazo cingwa ibyo bintu twe tuvuga mugabo rero ndibaza yuko ibyo nabikora kuvuga ni ibintu bihambaye cyane birahambaye cyane ko ayo mashengero nayo agira abahinga abahinga bajanye no kumenya gukoresha zino mbuga ngurukana bumenyi naryo yewe cyane mbonye patiri ko ndazi uko ubundi je tuzinanye patiri ku kuri zo mbuga nyene ngurukana bumenyi yatwaramaze nk'imyaka 4 tuganira gucyo nyene tutegera tubonana tubona ubwa mbere duhuye ubwo ndamenye yuko yagarutse i Burundi nkambone karatanga n'inyigisho kandi nkuko bayivuze umuntu agize ukwemera nivyo mugabo agira ukwemera kushinza ahantu uwo kwemera kudashinza ahantu n'ikibazo kwivyo dukora byose niyo uri kuragira ibyashara byawe uri kuragira aka business kawe ikintu cambaye kubaza ati mbega wewe uha siege yawe ni hehe ukorera hehe address ni hehe umuntu agukeneye gusanga hehe umva nushaka kubwira abantu ngujeje ngo ndigishije ijambo ry'Imana mugabo ngo muzo kwa mamusanga
agatanga nimero za telefone
oya yagize ibyo ni bikwiye kuko ni nje ndakunda kuvuga burya ukwemera
kubonana n'umuntu amaso myandi bifise icyo
kuko naje we ndafize ukwemera kwanje mugabo je ndibaza yuko kugira ngo wemere ikintu wemere ikintu si ivyo gusa umuntu akubwira no kuvuga suko we akubwira ijambo ry'Imana ni nimikorere yiwe mbego umuntu akayikubwira abayeho gute we ubwiwe abayeho gute nabo bantu yigisha abanye gute abavugisha gute mu buzima bwa misi yose babanye gute mu misi mu buzima bwa misi yose abana abakenyezi abakuze
ariko ivyo avuga birashobora kugufasha utarinze kuraha ivyo akora
oya ivyo nivyo nyina abantu bagomba kwiroherereza
ariko arabivuga kuberaze ko byanditse mu ijambo ry'Imana mugabo nta umuntu ahagurutse agatangura kwigisha tuzatuze ko ari umusuma yinyegeje nyuma y'ijambo ry'Imana aho yirumva hari ikintu kivuye no mu bijanye n'imvugo isanzwe no mu kumvisha abantu ivyumviro ivyumviro ntibikwiye bimwe bitari logos ariyo nico bitari ethos uwo muntu avuga ninde yifashe gutabaho gute byanda
mwemere
naco kanako karajamo
biga mukurangiza kino kiganiro kugira ngo bigabanuke nga mu Burundi abantu ko batera biyongera huko gwikineza neza kugira ngo abo bantu bagabanuke bashobora kwigisha batagira neza aho bahagaze nimba no vuga aho bahagaze mu masengero
ije bica nibaza ni kituguma twatanguye gukora mu congeza vita media education muri rusangi no kuvuga twigisha abantu ibitwetoreke n'ivyo kwemera twigisha abantu ingene bakoresha ibi byuma byo bitanga makuru ikintu kinini cyane gose kuko turetse ivyo kwemera amakuru agumaza bavyita ko abantu basigaye bagwaye infobesité mu kirundi singe no bivuga baragwaye kunywa amakuru bigatera bikanabatera ingwara no mu byo kwemera uci usukamwe rero byose biyerera byose uzuranywa n'ukuri abantu ntituzico bazovamwa none abantu nibagume hamwe batekane inkuru baronse bazisome bashizemwe babanze bitonde ntibafate ko ari byo agerageze kufatira ku ishengero giwe inyigisho ziwacu zivuga iki izi nyigisho mbe nizo zivuga bimwe nemera zirahuye nivyo nemera iwacu naho tubasa tuti raba yuko ari inyigisho ze kreziya kugira ngo ntuhube canke ngusange usigaye udafise ukwemera gufise intumbero imwe wasanzaye bisaba ruko twebwe tubigisha nabo bakemera bagafata mwanya uko ibi byuma bitoduca gatete ngusange umuntu yaramaze kubibimenyera ntakimenya ninge nabaho
kwe yivyo vyuma. Tubashimire Patiri Nibizi Dieudonné murongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakenguruki.
Murakoze cyane.
Hora Rugero murongoye ikinyamakuru Jimbere namwebwe turabakenguruki.
Murakoze cyane mwakoze gose kudutumira ku kiganiro.
Jimmy Irambona muvuga butumwa mu isengero Oasis Christian Center turabakenguruki.
Murakoze cyane ko namwe mwadutumi.
Ego nibutse kandi uko mutanga ikiganiro mwebwe kuri ya marezo sosio 7 minutes dans la parole namwebwe mwariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika turabakengurukiye Diane Ndonse ntendemekije kino kiganiro tuzosubira
eka natwebwe Diane Ndonse tugushimire cyane kuri ico kiganiro wa ruremeshereje ibujumbura mwakoze n'icuti bakunzi namwebwe kutwumviriza mu Kenya turava duhana gahindukira ariko imbere kutugahana ngende ndabibukije ko ku munsi wa kane no kwa gatanu w'inondwi sentare y'Paris mu Faransa izo kumviriza urubanza ruregwa mu mushingwa manza wo mu Bibiligi Maître Bernard Manga hamwe n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza bagirizwa ubeshi no gushikuza mu makuru avuga ubwicanyi bwa bwabereye mu ntara ya Karusi mu Burundi yace kuri televiziyo y'abafaransa France 3 mu mwaka w'2016 umwe mu bunganira abagabo babiri yabwije ijwi ry'Amerika ikigali mu Rwanda ko leta y'u Burundi shaka gutesha agaciro Maître Bernard aburanira bamwe mu aburanira abagiriza bamwe mu nzego z'u Burundi ubwicanyi bw'agahomera bunwa mwakoze kutwumviriza rero yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Odius yamfashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane na Hazwe nabategure nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi tuzongere ejo nkaho twahereye mubandanye kuranirwa n'intonde z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri zo harimo ikiganiro muri sanga muzakurikira igihe cy'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.